haberleri Nizbi de Amerika. Izwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese duteramanye muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki 2023 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2014. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo.
Tugusubiramwo kwandika abaheje kwiyandikisha barahejeje no guhakaryo abatiyandikishije kugira baronka kanya ko kwiyandikisha.
Woni Pierre Claver ndayicariye ayoboye ugwego rw'igihugu rujejwe amatora mu Burundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye muri iki gitondo turabibashikiriza mu kanya kari imbere. Yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Eddie Gwema. Waramutse neza Eddie, tubwire amakuru avugwa muri iki gitondo.
Mwaramutse Fidel Niyongabo, mwaramutse namwe nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo. Amakuru yo avugwa hirya no hino ku isi, reka tuyahere mu muryango mwishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima OMS, ryatangaje ko umubare w'abantu bapfa bazira indwara ya Ebola ukomeje kwiyongera, ubukaba ugeze ku 2,500, naho umubare w'abanduye iyo ndwara ukaba ugeze hafi ku 20,000. Iyo mibare yaraye itangajwe na OMS kandi yerekana ko mu bihugu bya Liberia na Guinea imibare y'abandura ikomeje kugabanuka, ariko ikaba yiyongera cyane muri Sierra Leone. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon ukubutse mu rugendo mu burengerazuba bwa Afrika yavuze ko isi ikwiye gukura isomo rikomeye kuri iki cyorezo kugira ngo izarusheho kwitegura ibindi byorezo bishobora kuzaduka mu bihe biri imbere. Ban Ki-moon yavuze ko ateganya kugirana ibiganiro n'ibihugu mu rwego rwo gushaka ibisubizo ku bibazo by'ibyorezo. Ban yanavuze ko abantu badafite ibimenyetso bya Ebola nubwo baba bavuye mu bihugu irimo badakwiye guhezwa. Akaba yitanzeho urugero, yavuze ko guhagarika ingendo muri ibyo bihugu no gufunga imipaka bibangamira ibihugu kandi ko atari igisubizo cy'ikibazo cya Ebola. Akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango w'abibumbye kashize ikibazo cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Korea ya Ruguru kuri gahunda y'ibigomba kuganirwaho muri ako kanama, nubwo ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya byagerageje kurwanya no kubangamira icyo gikorwa. Ibihugu 11 kuri 15 nibyo byatoye ko icyo kibazo gishyirwa kuri gahunda. Chad na Nigeria byarifashe. Korea ya Ruguru yanze kwinjira mu cyumba cyabereyemo iryo tora. Icyo bivuze nuko ako kanama kazasuzuma mu buryo bwimbitse uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu. Mu cyumweru gishize inteko y'umuryango w'abibumbye yatoye umwanzuro utegeka ko igihugu cya Korea ya Ruguru cyaregwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha kubera kubangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Uwungirije intumwa ya Korea ya Ruguru yamaganye uwo mwanzuro, avuga ko ufite impamvu za politike ziwihishe inyuma. Intumwa za Korea zihakana zivuye inyuma ko zibangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, zikemeza ko ayo ari aya mayeri ya Amerika yo gushaka guhirika ubutegetsi muri icyo gihugu. Raporo y'umuryango wa Loni yasohotse mu kwezi kwa kabiri ishinja Korea ibikorwa by'urugomo, iyicarubozo, kwicisha imfungwa inzara, ndetse ikavuga ko ibikorwa muri icyo gihugu byenda gusa n'amarorerwa yakozwe n'ingoma y'abanazi mu gihugu cy'Ubudage. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango ibiri itegamiye kuri leta irasaba Minisitiri w'Ubutabera wa Amerika Eric Holder gushyiraho urwego rwo gukurikirana ibyaha by'icyarubozo bishobora kuba byarakozwe n'urwego rushinzwe ubutasi CIA. Imiryango The American Civil Liberties Union na Human Rights Watch yavuze ko raporo ku iyicarubozo yakozwe na kanama ka Sena ya Amerika igaragaza ibikorwa ndengakamere byakorewe imfungwa mu gihe zabaga zihatwa ibibazo. Iyo miryango ikomeza isaba ko iyo minisiteri yagena umushinjacyaha ukurikirana iyo dosiye ikanamworohereza kubona amakuru akeneye. Ibi ngo bizafasha kurwanya umuco wo kudahana, binorohere Amerika igihe cyose isaba ibindi bihugu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Abaturage ba Tunisia batoye umukambwe Benji Kaid Essebsi kugira ngo ababere umukuru w'igihugu wa mbere utowe mu buryo bwa demokarasi kuva mu mwaka w'1956.
Urakoze Edi kumakuru uwejeje kudushikiriza na ho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ubu n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Umusore Bertrand Bilal nzohabonayo mu France afisa mamuko mu Burundi yishwe na police ku munsi wa gatandatu mu Burundi inyuma yo kwagize igitero ku bapolisi muri komisariya yabo naho mukuru we Brice nzohabonayo yahagaritswe gato inyuma yahi Bujumbura mu Burundi mugenzi wacu Oriane Tangishaka yabajije se wabo bahungu babiri Veneranzo nzohabonayo uko yakiye inkuru y'urupfu rw'umuhungu wiwe mu Burundi n'ifatwa ry'undi muhungu wiwe mu Burundi
nazakiriye n'umubabaro mwinshi cyane kubera kuko sinari ndabyiteguriye byarantangaje cyane kubyerekeye Bertrand namenye urupfu rwiwe ku wa gatandatu na saa moya z'ijoro kuko sinari ndi ituraho yari ari hanyuma nuzeye bya Brice nabyo nabyumvise uno munsi mba byose byarambabaje kandi byarantangaje hari byantangaje cyane cyane mpereye ku rupfu rwa Bertrand
amakuru amwe amwe avuga ko yinjiye mu idini rya Islam haciye imyaka ine byagenze gute aho wumviye ko yinjiye mu idini rya Islam wavyakiri gute hari impamvu yavyo yoba yarashoboye kukwiganira ico iyo ngingo yafashe
oya ibyo kwinjira mu idini rya Islam nanjye nari ndabizi kubera kuko umwana wanjye mugabo ndashaka kuvuga yuko bavuga ko ari imyaka ine ariko mu isanzwe yari imyaka ibiri mbere yaho je ngiraza kwatarivyo amerika kabiri nuko kuvyereke uko nabyakiriye jewe uko meze umuntu wese arafite uburenganzira cyane cyane nyuma y'imyaka ibiri amvuga imyaka ibiri yari amaze kuba uko bavuga inongo majorite yari amaze gukura yari gushobora gutora idini uko abishaka uko idini ubwaryo nta kintu kibi kiri mu idini kiretse gusa ndazi ibyaba hirya no hino ndasada muhanura gusa ndamubwira ntuzokurikira inzira y'ibintu bimwe bimwe twumva byerekeranye n'amadini
ibinyamakuru bimwe bimwe bimwegeka koko yoba yakorana n'imigwi y'iterabwoba nka Etat Islamique ivyo vyo vyo bari vyo canke ubifise ico bivuga ko
ibyo niko abantu z'amaradiyo barasangirije cyane muri amateleviziyo ndaba hano France nibyo bavuga ariko jewe suko ari umwana wanjye ari umwana wanjye ahubwo jewe ko ndabibona je ndibaza ko hari ibintu byabaye hutihuti bese ntabwo nahise ndacenda byemera kandi n'ubu ntabwo ndabyemera ndemera yuko yari mu idini kandi ko yakunda idini ryiwe ariko ibindi byo kuvuga yuko yoba yari mu mugwi akorana n'umugwi w'inkorabara ye kugeza ubundindire yuko bazobinyereka ko ari bosanzwe ndamuzi twarabivugana naje naramubaza nkamubwira ati none biriya bintu biba yerekeye imigwi ikora ibara ubyumvira ko akambwira ati papa ati biriya bintu abantu babikora si abayisilamu ati isilamu ni idini y'amahoro
bamwe bavuga ko yari afise na site ya internet ya Facebook bavuga ko yari afise amadrapo ya Etat Islamique iyo site yoba ari iyiwe iyo page ya Facebook yoba ari iyiwe canke n'amakuru atariyo
jewe ibya page Facebook sinabijamo cyane kuko jewe sindi kuri Facebook nabwo nabibonye barabingiye ariko icyo novuga cyo nuko abana benshi bumva bajya ku masite menshi ibyo nibyo kandi birumvikana yuko ko ari umusilamu ashobora kuraba iyo site ariko mugasi nibaza yuko kuraba isite n'ibiriko naho byoba by'ibiriko bica bivuga yuko warenze akarindi ko kugira ngo ukore ibyo isite ikora
bavuga yuko yari afise amafoto ya Etat Islamique yari afise ku rubuga rw'iwe niyo mpamvu babimwegeka ko
kuri Bertrand je no kuri je ntabwo nabibonye kandi nkurikije nuko muri iyi minsi yari ameze ko yari umwana yari yari umwana gitonda yavuga yuko ahubwo idini ryamufashije kugira ngo areke ubuguruguru yari afise atarakura yarambwira wenyine ati je papa ati je kuva aho nyiriye muri isa muko nsenga nsigaye numva ameze neza nkunumva nshaka kubaha ababyeyi kwigenza neza
mushinga ntahe nzohabona yo Venerand vyagenze gute kuri ivyo biro vy'igipolisi vya Jouer le Tour wo twiganira uko we wumva vyagenze canke uko igipolisi gisigura vyagenze kugeza aho umuhungu wanyu Bertrand nzohabona yo araswa n'icyo gipolisi
jewe ikibazo mbaza ndabaza nti none umwana kugira ngo aje mu gipolisi vyagenze gute kuko jese nshobora kumva Bertrand wanje narizi neza yuko yari kugenda akabyuka azi yuko agiye mu gipolisi bafise inkoho bafise iki ngo agiye kwica abantu ngo nimbugita kugeza ubu ari jewe ari abana abo bavukana turi batse kibazo kandi twizeye yuko hazoba isiguro kuri icyo kibazo yagiyeyo gute bo babari bamutumye ko cyangwa hari izindi mpamvu nizo turindiriye rero mugacyo no kubwira je nuko ntemera yuko ari we yijanye kubera uko yoba yari yavuze ati jewe kuvara akavuga ati jewe isayini yindageza ari ya mufuri icyo kibazo rero ntituraronka inyishu turarindiriye yuko zankete zihera tukaronka inyishu z'ukuntu yoba yashyize hariya kuko turamaze kumva urukurukuru yuko ashobora kuba hari ukuntu yahamagawe mwo yahamagaweyo ntituzi ukuntu byageze ko turindiriye kugira tusomenye uko byagiye.
Urakoze Oriane kuri iyo nkuru. Mu Burundi yandikwa ry'abazotora ntirishobora gusubigwamwo ahubwo hashobora guhabwa amahirwe abataronsa karyo ku kwiyandikisha bakiyandikisha mu gihe abo vyega bo vyumvikana ko ivyo ni bimwe mu vyo umugwiseni nabegwa n'amatora yo mu mwaka w'2015 bose bumvikanye ko mu nama y'ukurabira hamwe ingene igikorwa cyo kwandika abazotora cagenze ku bantu biyandikishije hibonekeje utunenge tugera ku 1920. Tabita Mukamusoni irakurikiranye iyo nama yabaye ku munsi wa mbere.
Abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi cyo kimwe na bamwe mashyirahamwe adaharaniye ibyicaro vya politike basaba ko yandikwa ry'abazotora ryosubigwamwo Burundi kuko ico gikorwa caranzwe n'amahinyu menshi amenshi muri ayo afatiye kwitangwa gikarata karangamuntu. Ayo mahinyu umugwiseni urayemera ukanemeza ko imiliyoni 6,555,000 n'umunani n'76,076 1,920,000 muri bo ari bitagenze neza umugwiseni ariko cyo kimwe n'umugambwe uri ku butegetsi n'ayandi mashyirahamwe adaranira ibyicaro vya politike babona ko inyishu atari gusubiramwo ico gikorwa co kwandika abazotora ahubwo se niyo ibona ko bosubira bagahamahigwe abatashoboye kwandikwa kubera kutagira karangamuntu bakandikwa. Petero Claver ndayicariye
ariko aha munyumve neza sugusubiramwo kwandika abaheje kwiyandikisha barahejeje no guha karyo abatiyandikishije kugira baronka kanya ko kwiyandikisha.
Ico abanyamigambwe bahavuye bacemera ariko bakavuga ko hategerezwa gusubira kuba urundi ruganda mu minsi itarenze ibiri kugira babirabire hamwe kandi hari abantu ataho bigamiye bariko barafasha muri ivyo biganiro.
N'ubusabuzi tuti ico tubona ni iseni yatanze raporo yayo na barya b'amasepi n'amasesi ngo hari abandi yaba bashiramwe yigenga abanyamigambwe babiheba imana nabo nyene bafise amaraporo berekana ingene ivyo bintu byagenze amahinyare muri iyo yandikwa kwatuti rero byiza amaguru masha iyo ugo ruganda rube nko mu minsi ibiri
umugwiseni ico wacemeye ari kugasaba abo banyamigambwe babisaba kwerekana ivyo bazorabira hamwe muri ugo ruganda nico bashaka gushikako
bati turifuza iyindi nama yogerageza kwinjira ku bibazo byose yerekeye yandikwa ari inama y'iminsi ibiri canke itatu tukaraba ko yoba muri seni tuvuga tuti ibintu byose bituma abicaranye baronka inyishu zingorane izo nama ni nziza ico dusaba nuko zitegurwa neza abaje muri iyo nama bakamenya bati ibyo tugiye kwiga ni ibi inyishu turonzera nizi twabasavye ko bo vyiga bakabitegura neza tukanwanisha ivyiyumviro vyabo n'ivyiyumviro vy'umugwiseni.
Karuri nditije ati ibyo ntaco kandi turabishoboye
jewe nibaza yuko ejo mu gitondo kweno kubwira ko buca tubija ko tukavyandika ngena vyogenda kwiyumvira ngene inama igenda bo yizamwe baraza ibyo kwigwa birazwi nibaza yuko ari mu gushaka atagombye gukwega amaguru n'ibintu nko mu rusharuza imbere yuko umwaka urangira ariko abashaka nka 2 nama irashobora gutegurwa kandi kaba
umugwiseni wagiriza kandi abanyepolitike kuvuga ibitagenda neza badafise ivyemeza nkuko amashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike yavyerekanye
abanyamigambwe bavuga ko babonye ibitagenda neza ariko no munsi tubabaje tuti twereke ivyegeranyo mwakuye mu gihugu hagati ntitubibone twabasabye tuti gerageza nkuko amashirahamwe amwamwe adaharanira ibyicaro vya politike yakoze namwe mudushikirize ivyegeranyo vy'abanyamigambwe bagiye mu gihugu hagati.
Karoli Nditi jewe avuga ko badashobora kwerekana ivyegeranyo vyo mu ntara kandi batizeye umugwiseni.
Ege byo tavuze no munsi kuva ko tutabifise. Kwansi twabanje kuraba ivyose nikora. Kandi iyo umuntu tamwizigiye ntuweza ngo umuhera poro atacabona kihari. Nigeze gutanga haro rimwe nti iyo umunyeshuri avuze ati jewe umwarimu yandenganije ni basubire ngo bakosore. Si iyo umwarimu asubira gukosora. Hazi undi mugwi w'abari mu gakosora karabantu tayaguhaye ko ari yo ugiranje ne yayo yundi mugure nico gitukira tuti ni haza abandi zo raporo turazifise consom ni societe civile bazifise zo zerekane rero ni hagera kwerekane amahinyu kandi bye nibyabona nibyemezo biri ngaho turabire uvuze ukuri n'udafise ukuri tubone gukosora
mu kuja gutora mu 2015 rero ngo nta muntu azotuma uwundi kugira bagabanye ubusuma kuko yibonekeje ko hashobora kuba harabayeho abiyandikishije kenshi kuko bari bafise uburanga muntu bwinshi Ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Turagushimiye Tabita kuri iyo nkuru Radio ijwi rya Amerika I Washington DC Mu Rwanda hirya no hino mu gihugu abana benshi baragwaye kwashi n'izindi ndwara zikomoka ku gufungura nabi mu bigo nderabuzima bemeza ko impamvu ari abavyeyi bavyara intahekana n'abagabo barongora abagore benshi Leta y'u Rwanda yafashe ingingo yo guha abana bose bagwaye kwashi iritiro y'amata Umusi iyi nkuru turayishikirizwa na Asumtakaboye
Ubwo nageraga ku kigo nderabuzima cya Ntarama kiri mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera ni mu ntara y'Iburasirazuba umuganga ushinzwe iby'imirire bwana Utazirubanda uri muze yambwiye ko ku kigo nderabuzima cya Ntarama hivuriza abaturage bose bo mu murenge wa Ntarama hagaragaramo muri abo baturage abana bagera kuri 40 barwaye bwaki uyu muyobozi ushinzwe iby'imirire yavuze ko abana benshi bagaragaza imirire mibi ari abavuka ku babyeyi batagira amasambu baba baraje mu Bugesera gushakisha imibereho
hari nabo dufite bavuye Tanzania imiryango yavuye Tanzania muri b'abanyarwanda birukanywe Tanzania abadamu baza bavuga bati umugabo yaradutaye akaba ari abantu baturutse nanone hirya babimukira akaza kubura ati umugabo yarantaye antana abana none ndagira ngo mumfashe
abana barwaye bwaki bahabwa litiro y'amata buri munsi ariko ababyeyi bakanigishwa ibindi baha abana nk'igikoma ndetse no kubaha imboga n'imbuto byakunganira ayo mata ikibazo cy'abana barwaye bwaki ndetse n'umwanda ugaragara ku bana byari byagarutsweho na Perezida Paul Kagame ubwo yari muri kongere y'umuryango wa FPR Inkotanyi mu mpera z'icyumweru dusoje
bayobozi buturere muri hano n'abandi twese erega ibyo bijyanye n'ibindi nabyo twaganiriye inshuro nyinshi ku bana barwaye bwaki imirire mibi abana ugasanga abana barahishije intego yacu twagize yuko dukora ibintu binoze bizima noneho n'isuku abana rimwe na rimwe ugasanga ku mubiri wundi bameze neza yuko bambaye umwando bagaragaraho isuku twahisemo iyahagaragara gusa ariko ibyihishe inyuma tugatwikira niyo suku dushaka
aho mu murenge wa Ntarama umwe mu babyeyi nasanze iwe mu rugo afite umwana urwaye bwaki yambwiye ko kurwaza bwaki byatewe n'ubukene buterwa n'izuba rikunda kuva aho mu Bugesera
turenga umuntu ahinga agataha uko yahinze
aya mata hari kibona yagize amaze kumumarira kuva yatangira kwifata
aya mata yatugiriye akamaro pe ubona ko umwana amaze kugenda yiyongera n'ibiro bigenda byiyongera kubera aya mata
Hirya no hino mu gihugu hari gahunda yo guha abana amata bagaragaje imirire mibi nubwo ababyeyi bavuga ko ubukene ariyo ntandaro y'imirire mibi ku bana babo abashinzwe iby'imirire bavuga ko kubyara abana benshi ariyo mpamvu ya mbere ituma abana bazingama na bwaki ikaziramo haziramo kandi n'abagabo bagira abagore benshi kandi nta masamba ahagije yo gutungira amabo bagore ndetse n'abana bafite hari ikibazo cy'abana b'abakobwa ubasigaye babyara bakiri bato ugasanga kwita kubo babyaye batabishoboye abana bakurizamo kurwara bwaki cyakora aho iyi gahunda y'amatiziye mu gihugu hose abana barwaye bwaki bagenda bakira buhoro buhoro nubwo hagenda havuka abandi nabo ku babyeyi batishoboye mu gihe gito bakaba bagaragaje indwara ya bwaki Asumtakaboye ijwi rya Amerika I Kigali
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kuturungikira ivyiyumviro hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresi ikurikira: Radio yacu @voanews.com canke kuri Facebook kuri adresi Radio yacu. Ijwi rya Amerika uyu munsi riratangura kubashikiriza amwe mu makuru akomakomeye yaranze umwaka tugiye gusozera w'2014 yabaye mu karere k'ibiyaga binini. Uyu munsi turatangurira ku butungane n'amakuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eric bagira uwo busa ari Kigali mu Rwanda.
Reka tubifurize ikaze nshuti bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mu mpande z'isi zose. Mu bikuru bikuru byaranze umwaka wa 2014 by'umwihariko mu butabera mu Rwanda ku Kwisonga urubanza Lieutenant na Joel Mutabazi wahoze mu itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame wanaregwaga gushaka kumuhitana rwaraciwe mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Urubanza rwaregwaga abavandimwe batatu ba Lieutenant na Mutabazi baje no kurekurwa. Rwarimo kandi abanyeshuri umunani ba kaminuza bashinjwa kuba mu ishyaka RNC n'umutwe wa FDLR bitavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda n'abandi bavuga Uganda. Urubanza rwaranzwe n'udushya twinshi. Ku ikubitiro Lieutenant na Mutabazi ufatwa nka kizigenza w'abarirwa 15 yanze kuvuga. Anahakana ikitwa inyandiko mvugo cyose yakoreshejwe. Yashingiraga ku kuba ngo yarashimuswe muri Uganda aho yabaga nk'impunzi anakorerwa iyicarubozo. Ibi byatumye umwunganira mu mategeko afata umwanzuro wo gusezera mu rubanza. Ibyo ntibyabaye umwihariko kuri uyu musirikare kuko hari n'abandi bafashe umurongo nk'uwe harimo Joseph Nshimiyimana alias Kamaradi. Ni ingingo ubushinjacyaha bwakunze kuvuga ko ari amatakira ngo yikubaregwa. Guterana amagambo akomeye nabyo byakunze kumvikana muri uru rubanza. Nk'aho umucamanza yigeze kubwira umwe mu baregwa ko arangwa n'agasuzuguro gakabije mu bwiregure bwe. Adatindiganije na gato nawe yahise amusubiza ko aho yabereye atigeze abona inteko iburanisha ifunze ibitabo by'amategeko. Nyuma y'umwaka wose ruburanishwa, mu kwezi kwa cumi umucamanza ukuriye inteko iburanisha Major Bernard Rugamba Hategekimana yatangaje uko ibihano bihagaze kuri buri umwe.
Uhanishije Lieutenant Joel Mutabazi igihano cy'igifungo cya burundu n'igihano cy'umugereka cyo kunyagwa impeta z'ubusirikare. Uhanishije Nshimiyimana Joseph alias Kamarade igihano cy'igifungo cya burundu. Uhanishije Demobe Kalisa Innocent igifungo cy'imyaka 25. Uhanishije Nibishaka Rwisanga Cyprien igifungo cy'imyaka 25. Uhanishije Ngabonziza Jean-Marie Vianney igifungo cy'imyaka 15. Uhanishije Ndayambaje Aminadabu igifungo cy'imyaka 15.
Isomwa ry'urubanza ryihariye umunsi wose, abaregwa bari biriwe bashyenguhereye kuri Lieutenant na Mutabazi yahise ahindura isura. Ntiyategereza ko barangiza gusomera abandi ahita yiyambura impeta za gisirikare zishyira ku meza, aratambuka ava imbere y'umucamanza. Mu gusa no kutishimira imikirize y'urubanza ati, Imana izabaha umugisha. Icyatangaje abakurikiranaga imikirize y'urubanza ndetse n'umucamanza ubwe, nuko abahamijwe ibyaha hafi ya bose na Lieutenant na Mutabazi bari bitwaje ubujurire mu nyandiko, mumba bahasha manini ya kaki. Nta gihe kizwi cy'ubujurire kuri uru rubanza. Urubanza ruregwamo umuhanzi Kizito Mihigo, umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga, Umudemobe Jean Paul Dukuzumuremyi n'umucungamutungo Nyensi Niyibizi ku byaha byo kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame rwatunguye benshi. Ugutungurana gushingira ku mikoranire ya hafi n'abategetsi bakuru b'igihugu ku muhanzi wamamaye ku bihangano bibumba insanganyamatsiko zihimbaza Imana n'ubumwe n'ubwiyunge. Kizito Mihigo we na bagenzi be batawe muri yombi mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Ubu babiri bamaze kwiregura bahakana ibyaha baregwa bavuga ko babyemejwe kubera iyicarubozo. Ubushinjacyaha bufata umuhanzi Kizito Mihigo nk'umutangabuhamya wo kunyomoza iyicarubozo rigarukwaho na bagenzi be mu miburanire yabo. Umuhanzi Kizito Mihigo araburana yemera anasaba imbabazi ku byaha aregwa. Yabishimangije kwirukana abamwunganira mu mategeko kuko ngo impaka zabo za hato na hato n'ubushinjacyaha zishingiye ku ngingo z'amategeko zashoboraga kubangamira imigendekere y'urubanza rwe. Ikiriho ibihangano bye hatitawe ku nsanganyamatsiko mu bitangazamakuru by'u Rwanda uhereye kuri radio y'igihugu byabaye nka kirazira. Tukiri ku manza ziterabwoba zifata amatsinda ya benshi irigizwe n'abantu 14 barimo abayobozi b'inzego z'ibanze baregwa gukorana n'imitwe ya FDLR mu bikorwa byo gutera ibisasi Musanze mu majyaruguru. Muri uku kwa 12 basabiye gufunga ubuzima bwabo bwose. Albert Nsengimana wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve we akaba yararashwe ataraburana mu mizi ivugwa ko yazize ko yashatse gutoroka. Umwe mu baregwa akaba yarumvikanye mu rukiko atunga gatoki guverineri w'intara y'amajyaruguru bwana Aime Bosenibamwe gutera inkunga ibyo bikorwa by'iterabwoba na FDLR. Isomwa ry'urubanza rikaba riteganijwe mu kwa kabiri umwaka utaha. Abantu 11 babarizwa mu itsinda intwarane za Yezu na Mariya baregwa ibyaha byo gukwirakwiza impuha zangisha rubanda ubutegetsi. 9 muri bo bakatiwe igifungo cy'imyaka 5 barashinjwa imyigaragambyo itemewe berekeza ku icumbi ry'umukuru w'igihugu Paul Kagame mu Kiyovu. Bavuga ko bamushyiriye ubutumwa ko akwiye guhindura ubutegetsi bavugaga ko ari ubw'igitugu. Abantu bakihana bitaba ibyo hakazameneka amaraso aruta yo muri 94. Abiregura bavugaga ko ayo magambo bashinjwa yavuzwe na Chantal Mutamba wari wafashwe n'imyuka idasanzwe. Uwo yagizwe umwere kuko muganga yasanze afite ibibazo byo mu mutwe. Ubwo yari mu itorero ry'abanyeshuri b'abanyarwanda igako biga mu mahanga, umukuru w'igihugu Paul Kagame yabajijwe icyo atekereza ku bashaka kumuhanurira.
Ibyo baba bemera byose, ibyo baba bahanura byose, guhurugero rumwe amene igisobanuro kimwe kera buriya najyaga ngira amahirwe, sinzi niba ari amahirwe, abantu hari abantu bajyaga baza kundeba kuva nkiri mu buyobozi bundi naho mbere perezida, nahoraga mbona abantu bambwira ko bashaka kumbona kubanza ni ubutumwa ngira ngo by'ubwo buhanuzi banza ni ubutumwa bw'Imana ku Imana yavuganye nabo kabantu maho ariko ngezaho numva atari byo ndabwira nti niba koko muvugana n'Imana yabatumye ubutaha niyongera ku bantu maho muzayimbwirire ko nshaka direct line nshaka kwivuganira nayo kubera ko yampa inshingano kandi yaranyuza ntimvugishe ubugira ngo ndaha nyobora abantu abantu n'abantu b'Imana nkanjye nk'uko ndi umuntu w'Imana se yaje byashoboka niho namenyeye ko hagomba kuba harimo ikinyoma.
Arakoze Eric bagira ubusa kuri ayo makuru y'ubutungane mu Rwanda. Ejo kuwa gatatu tuzobashikiriza igice cya kabiri cy'ayo makuru y'ubutungane. Nshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri iki gitondo. Yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Edi Gwema twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yo muri iki gitondo.
Urakoze Fideli, muri aya makuru twababwiye ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko umubare w'abantu bapfa bazira indwara ya Ebola ukomeje kwiyongera, ubukaba ugeze ku 75,000, naho umubare w'abanduye iyo ndwara ukaba ugeze hafi ku 20,000. Iyo mibare yarayitangajwe na OMS kandi yerekana ko mu bihugu bya Liberia na Guinea imibare y'abandura ikomeje kugabanuka ariko ikaba yiyongera muri Sierra Leone. Akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango w'abibumbye kashize ikibazo cy'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Korea ya Ruguru kuri gahunda y'ibigomba kuganirwaho muri ako kanama, nubwo ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya byagerageje kurwanya no kubangamira icyo gikorwa. Ibihugu 11 kuri 15 nibyo byatoye ko icyo kibazo gishirwa kuri gahunda. Chad na Nigeria byarifashe. Korea ya Ruguru yanze kwinjira mu cyumba cyabereyemo iryo tora. Icyo bivuze nuko ako kanama kazasuzuma mu buryo bwimbitse uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango ibiri itegamiye kuri leta irasaba Minisitiri w'Ubutabera wa Amerika Eric Holder gushyiraho urwego rwo gukurikirana ibyaha by'icarubozo bishobora kuba byarakozwe n'urwego rushinzwe ubutasi CIA. Imiryango The American Civil Liberties Union na Human Rights Watch yavuze ko raporo ku icarubozo yakozwe na kanama ka Sena ya Amerika igaragaza ibikorwa ndengakamere byakorewe imfungwa mu gihe zabaga zihatwa ibibazo. Iyo miryango ikomeza isaba ko iyo ministeri yagena umushinjacyaha ukurikirana iyo dosiye ikanamworohereza kubona amakuru akeneye. Ibi ngo bizafasha kurwanya umuco wo kudahana, binorohere Amerika igihe cyose isaba ibindi bihugu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro by'igice cya mbere cyo muri iki gitondo bigarukiye ngaha. Yamara kuba dukurikirana kuri FM mu kanya murabandanya mukurikirana ikiganiro gihijambo abanywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika. Ababandanya kutwumviriza rero kuri FM 104.3 Kigali no kuri Radio Inshuti ya Bose kuri FM 88.3, ntiyagiraho muja ni mu kanya gato. Nimutangwe kandi ku mugoroba turashikiriza ibiganiro by'i Radio Ijwi rya Amerika. Mukurindira tubifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.